mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunzi biradiyo ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera gusubira kwifuriza umwaka mwiza wa 2018 hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jovidiane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Kimwe twafata nk'akari kumwimurira imirimo hagombye kubaho uburyo bwo kumufatira ibyemezo kugira ngo tumukure muri society ntakomeze ayangi.
Uyu ni umushinga ntahe Apollinaire Mupiganyi aramutswa. Ishirahamwe Transparency Rwanda ryishinze kugwanya ababya ibiturire na ruswa. Iyo nkuru rero iriko avuga ku vyerekeye ikibazo c'ibiturire mu gihugu c'u Rwanda. Turayigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Tuza kubabwira ninge n'abarundi baba mu gihugu c'u Rwanda bahungiyeyo bari bahimbaje umwaka mushasha. Ariko mbanze ndabwire ko igisirikare ca Nigeria kivuga ko abantu barenga ku 700 bari baragizwe imbohe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram bashoboye gutoroka mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Umuvugizi w'igisirikare ca Nigeria Colonel Timothy Antiga yavuze ko abo bantu batorotse bakiriwe mu kigo ca gisirikare kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara ca Mungunu ni muri leta ya Borno. Antiga ariko antavuga igihe batorokeye canke ko hoba boba bakiri mu minwe ya gisirikare na matohoza yigenga arashohora kwemeza ayo makuru atangazwa n'igisirikare. Ico bikoze umuvugizi wa gisirikare ca Nigeria havuga kandi ko abo bari baragizwe imbohe barimwo abagabo, abagore n'abana kandi bakoreshwa ibikorwa vyo mu mirima na Boko Haram ku nkengera z'ikiyaga Chad. Havuga kandi ko igisirikare kiriko kirasuzuma neza ko atamurwanya wa Boko Haram yoba yarabinjiranye. Ubutungane bwa Somalia bwagirije abagabo batanu kugira uruhara mu gitero c'iterabwoba c'imodoka yo mu bwoko bwa kamyo yari itezwemo bombe ihitana abantu 512 mu Gadisho ku itariki ya 14 ukwezi kwa 10 umwaka twaraye dusozereye. Bane muri abo barengutse imbere y'ubutungane kuno wa mbere bari mu minwe ya leta kandi baburanishijwe na sentare ya gisirikare mu Gadisho kuno wa mbere mu gihe uwagira gatanu akironderwa. Abategetsi ba Somalia bavuze ko badakekeranya umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab ari we uri nyuma y'ico gitero naho utaracitirira. Umuryango umwe bwa Buraya washikirije kuno wa mbere ko witigiye uburenganzira bwo kugira imyirekano muri Irani buzokubahirizwa ni mu gihe iminsi ibaye itanu abanyagihugu biyamiriza ubuzima bugoye n'ubutegetsi bwa Perezida Hassan Rouhani. Nk'itangazo yashikirije kuno wa mbere umuvugizi w'umuryango Frederica Mogherini ajeje imigenderanire muri uwo muryango kandi yavuze ko babandanya bakurikiranira hafi ibera muri Irani. Gushika ubu abantu 13 barimwo abanyagihugu 10 baramazwe kwicwa muri iyo myerekano, abaharurwa mu 100 barahagaritswe, bamwe muri bo baramaze kurekugwa. Nchuti wa kunzi biju gi Amerikano ngere ndabahe ikaze kandi. Amakuru ya atrino mwanya tuyahere mu gihugu c'u Rwanda aho mu rwango urwanya ruswa n'akarengane muri ico gihugu usaba leta gufatira ibihano bikakaye abayobozi bagaragaraho amakosa akomeye arimo kurya ruswa. Transparency Rwanda ivuga ko hari aho usanga bene abo bayobozi bimurwa ahandi canke bagahindurirwa imirimo ariko byose bikaba harimo igifungu. Ibindi kuri no nkuru turabibaza umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana.
Raporo umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International ishami rya Uri Rwanda washyize ahagaragara mu mpera z'icyumweru gishize ku byo wakusanyije mu turere twose tugize intara y'Iburengerazuba yerekana ko ruswa ikiri hejuru mu nzego z'ibanze. Iyi raporo kandi itunga agatoki gisa n'ikimenyane n'ikene wabo mu burezi aho kugira ngo umwarimu yemererwe kuva ku kigo ajya ku kindi ashaka nko kwegera umuryango we cyangwa kubwa izindi mpamvu usanga bidakurikiza amabwiriza ahubwo bishingira ahanini kuri ruswa ikimenyane n'ikene wabo. Si mu burezi gusa kuko no mu bijyanye n'ubutaka hagaragara akarengane gakomeye kuko kugira ngo umuturage asabe icyangombwa gihabwe ku gihe iyi raporo yerekana ko ari bidashoboka. uretse gutinda kugihabwa bishobora gutanga icyuho cya ruswa. Uyu muryango werekana ko hari uturere rusange ikibanza kimwe cyarahawe abantu barenze umwe kandi bose bafite ibyangombwa byatanzwe n'umuyobozi umwe. Ibintu Transparency Rwanda ivuga ko byambaye umwambaro wa ruswa kuruta gukeka indi mpamvu yose. Akarere ka Rubavu ni kamwe mu dusanzwe dufite ibibazo by'insobe by'ubutaka, nk'uko bishimangirwa na Vice Perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Rubavu bwana Dani Hategekimana.
Niba umuyobozi runaka avuzweho ruswa, niba wa muntu ntabwo ari ibanga muri Rubavu, abantu babiri bakaba bafite ibyangombwa by'ubutaka ku kibanza kimwe byatanzwe n'umuntu umwe, uwo muntu kuki atabazwa niyo yaba nta ruswa irimo? Ariko byibuze akagira uruhare mu gusobanura uko byagenze, ageze mu bushinjacyaha natwe tumumenye za manza, mu rwego rwo kwigisha abaturage no kubereka ko ibyo bintu atari teori, tuzimane tujye kuziburanishiriza aho icyaha cyakorewe, kandi no guhanira wa muntu koko tuzamuhana by'intangarugero ku buryo bizayisomo n'abandi batekereza gukora nkabo. Murakoze.
Hari abasanga icyaha cya ruswa gikwiye gushyirwa mu byaha byibasiye inyoko muntu kuko kigira ingaruka mbi mu mibereho yabo, nk'uko umuyobozi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba ACP Emmanuel Karasa bitangaho urugero.
Ariko ntitutumva uburemere bwa ruswa bwose birango haraho rimwe na rimwe tuzatubaye dutwara ibintu hejuru gutyo birangire, ariko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane u Rwanda racyari. Ariko it's a very big problem. Hari ejo nawe ririmo gusoma niba ari abantu bo muri North Korea bavuga yuko icyaha cya corruption bakigize icyaha cya crimes against humanity, nanjye mfite ubushobozi nanjye mu Rwanda kiriya cyanashyira mu cyaha cya crimes against humanity. Kuko iyo ugiye kureba ugasanga umuntu tuvuge yubatse uyu muhanda wa Rutsiro, ibira byo perezida avuga ati muragenda mugafata agahanda mukakagira ntamu yakoresheje, ni ukuvuga ngo ufashe uyu muhanda tuvuge wa Rutsiro ugasanga dimension izo wenda yarazigabanije, wamara kuzigabanya kubera ko umuhanda wabaye mutoya imodoka zigiye kubyiganiramo, imodoka ziraje kubera ubuto bw'umuhanda pasiteri irimo abantu 28 ikubise ku yindi ku ikamyo abantu 28 barashize. Ni iki cyaha kirenze kuba against humanity? Ni iki? Ni ukuvuga ngo rero kino cyaha ni cyaha gikomeye cyane.
Uyu muyobozi asanga gushyira ruswa mu byaha byibasiye inyoko muntu byaba uburyo bwiza bwo guca intege abarya ruswa n'abayitanga, kuko igaragara henshi kandi mu buryo bunyuranye. Ku rundi ruhande hari abaturage bashavuzwa no kubona abayobozi baranzwe n'imyitwarire idahwitse biturwa kwimurirwa ahandi naho bakahakomereza ya mikorere aho kubavanaho ngo basimbuzwe abashyize imbere inyungu za rubanda.
Ni ukuvuga ngo ya mbuto imunzwe yamungaga hahandi ayimuriye ahandi hataramungwa nawe ajye kumunga, nta jambo tubigira mu byo badukorera. We araza kubera executive akemeza kaza gatuma umudugudu babwire gutya na gutya, ubyumva mu nama y'umuganda.
Umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency Rwanda bwana Apollinaire Mupiganya asaba ko abayobozi babonetse imyitwarire idahwitse bajya bafatirwa ibihano bikakaye birimo kubahagarika mu kazi no kubaryoza ibyo bakoze uko bishakiye cyangwa ibyo batakoze biri ngombwa.
Hari ikindi kintu cyagarutsweho cyo gukingirana ikibaba, rimwe na rimwe abakozi mu nzego zitandukanye akabazwi neza yuko arya ruswa, aho ugasanga icyemezo kimufatiwe ni ukumwimura, niba yari ari mu murenge runaka, niba yari mu kagari runaka, bamufatira icyemezo bakamwimura bakamujyana mu wundi murenge. Ndumva ngira ngo rimwe na rimwe hari igihe wenda banafata n'ibyemezo biremereye, ariko nanone niba hari umuntu uketsweho ruswa ngira ngo icyemezo twafata ntabwo ari ukumwimurira imirimo, hagombye kubaho uburyo bwo kumufatira ibyemezo kugira ngo tumukure muri sosiyete ntakomeze ayangize.
Uyu muryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ryayo ry'u Rwanda uvuga ko no gushyira abakozi mu mirimo byari bikwiye gushingira ku bunyangamugayo umuntu azwiho, abasanzwe bazwiho imyitwarire itaboneye ntibahabwe inshingano zibashyira mu mwanya ubagira indorerwamo y'abandi. Uyu muryango kandi usaba leta gusuzuma niba imitangire ya serivisi idatanga icyuho cya ruswa, buri serivisi igatangwa n'urwego rubifitiye ububasha kandi byoroshye kugenzura uko yatanzwe. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza urakenuye kuri iyo nkuru udushikirije. Tukiri ngaho mu Rwanda, impunzi z'Abarundi ziba mu gisagara ca Kigali zarahimbaje umwaka mushasha naho uburyo bafise bubayabaye. Umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana yaravuganye na bamwe ivyo bamubwiye, murabyumva mu nkuru yaduteguriye.
Uno musore yarerewe muri Maison Shalom muri kino gihe amaze kurenza imyaka 30, igenekezo rya 24 ukwezi kwa 10 mwaka w'2001 1993, amenyesha ko yahuye n'amagogwa akomeye cyane mu rusengo mu ntara ya Rigi aho yavuka. Abavyeyi biwe bamaze kugandagurwa barabugaraniye mu nzu n'abandi bana barabaturira ahakugwa n'Imana. Amenyesha ko yamaze indwi yose amaboko yiwe yari yahiye ariko arabora atagira umuvura. Amaze gushika muri Maison Shalom, Margarita Barankitse yaramwakiriye mu bandi bana arashobora kuvugwa mu nyuma ariga amashuri gushika mbere naho ajya kuyabandaniza mu gihugu cy'u Burusiya. Amenyesha ko muri icyo kigo yahakuye urukundo rutagira ingero no kumenya kubana nabo mufise ibibatandukanya.
Twabanye dutandukanye, nibaza ni naho havuye n'iryo zina Maison Shalom inzu ya mahoro kubera ko twebwe muri ayo magogo yose twari twaraciyemo mu butandukane bwacu twarashoboye kubana neza dukina kubera twari dusubiye dufasha kwa twigisha ubwo rukundo turagerageza nyine mu butandukane bwacu kandi turabaho neza turakura dushyize hamwe ndavuga ngo ibyo byabaye muri Maison Shalom urumva ko twabaye mu butandukane dufise ibyari kudutandukanya byari dufatiye nko kuri ibyo by'ubwoko umva n'ubutarabuzi yaciye nkumenye tere nashaka ndabasabe twigireho yuko ibidushikira ntibizobona aha tungaha bizo kandi aho tuzova ngaha bizoshika ariko twige kubaza ikibazo aya magogo ndiko ndabona Imana ishaka kunyigisha iki muri aya magogo
naho Maragarita barankitse ahimbaje ubugira kabiri umunsi wo kwibuka ikigo Maison Shalom cyashingwa ari mu buhungiro amenyesha ko umunezero ari mwinshi ariko agahinda ko kwitwa impunzi ntikabuze nk'uko avyivugira
uno munsi rero mvuga nk'impunzi uno munsi ego ntawo vuga ko atafise agahinda iyo umuntu atagira izina iyo umuntu ari munsi y'ihema iyo umuntu atagira ibipapuro avuga nyene nk'utagira ibipapuro umunsi mukuru wa mari wa wundi kuko jewe nawise hazokwama ari intsinzi y'urukundo Maison Shalom ntizokwigera igira umunsi mukuru w'urwanko w'agahinda ogucura intimba
nuko rero mudutunge mutuburanye murumva yuko inkuru y'ingene impunzi z'abarundi zahimbaje ubunane mu gisagara ca Kigali atari umwe ariko murakurikirana ivyuma vyatugwa ariko nyabuna hitayemwo inkuru yaho bariko ratubwira ukuntu ikigo Maison Shalom cahimbaje umyaka 23 cari kimaze hari mu mwaka waheze iyo nkuru rero y'ingene impunzi zahimbaje ubunane ejo tuzo igaruka ko ariko mugenzi wacu Diane Ndonse nawe ibujumbura tumwakire kugira ngo atwakire tumire bari kumwe hama basangira ijambo mu kiganiro cy'abanyedini cuno munsi.
Ego Diane ni nazwe reka ntangure nakira abatumire bacu Patri Fupi Felix murongoye Paroisse Cathedrale Regina Mundi ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Nakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye Isengero International de la Pentecôte na mwebwe ndabaramukije.
Yego turabaramukije.
Nakire kandi na Pierre Claver Njejimana umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu akaba narongoye igisata gikurikirana abagendana ingwara zo mu mutwe mu kigo kivura bene abo bantu Saint Peka cyo mu Kamenge na mwebwe ndabaramukije.
Amaro neza cyane.
Ndaramukije kandi n'abatwumviriza ndabibutsa ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika. Uyu munsi rero tukaba tuvuga ku bijanye n'uruhara rw'abarongoye amadini n'amasengero mu kugwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu. Pierre Claver Njejimana mwebwe mwanonose ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu mwotangura mukadusigurira mbega uburozi burabaho.
Murakoze cyane. Twovuga yuko uburozi bamwe barabwemera abandi ntibabwemere. Nkaje kubinyerekeye uburozi ntibubaho mvuga nti uburozi ni ivyumviro umuntu yishyiramwo hanyuma akabibamwo igihe kirekire agatangura kugira ibintu byo gwikeka amatangura kwikeka abandi kuko ibyo bavuga ngo uburozi nukuvuga ngo umuntu yararozwe nukuvuga yuko uburozi buva hanze y'umuntu ntibuva muri we indani hama rero iyo umuntu avuze ati nakarandoze nuko cyane cyane baba bafise ibintu keshi na keshi urabapfa
reka tubaze barongoye amasengero hano bega mwebwe muvuga ku iki gapatiri Fupi Felix
kibazo cyerekeye uburozi mvuze uburozi uko nyene sinashaka guca ndacishura uko kiri mugabo mbanze mvuge ibihari ibyo tubona nuko abantu iyo bamaze kwizizigwa n'umutima mubi canke bafise ivyo bapfa biraboneka ko hariho abantu barondera kugirira nabi abandi akavuga ati nina twari icumu nkari mutera canke nkamusogota bafatwa bimenyekane agaca agomba gukoresha rero uburyo ngira ngo butaboneka niho rero ashobora kwitura abo yibaza ko bafise ububasha bwo gushobora kugirira nabi uyo mwasi wiwe bitamenyekanye bagakoresha ububasha rero bw'imitima mibi canke abandi bita impwemumbi aho muri ico gihe rero niho novuga nti abantu baca batangura kuvuga ibyerekeye uburozi ababishoboye mbere hari gihe arondera no kwica uwundi akamuha ishano abicishije mu byo kujya bicishije mu byanwa muri ico gihe agashobora kumwica mu gihe abaganga batabaye hafi kugira ngo bashobore uyo muntu kumuha imiti yotuma ivyo bintu ahejeje gufungura bitamugirira nabi mu muri estomac no kuvuga mu mushishito wiwe canke bigira ingaruka mbi ku magara yiwe ivyo bintu bihari two kwita mu gifaransa ntiyo phénomène bikora canke bidakora hari abantu babigerageza bakarondera kubikoresha mbere hariho n'abantu bakorana na mashetani bakaraba ingene bo kuresha ubwo bubasha bubi butaboneka bw'imiti mitaboneka ngo bugire nabi abantu
ntabaciriyemwo mu ntara ya Gitega umwana aherutse kwagirizwa yuko aji kuzimu muti byo babisa nibyo
ibyo barabimwagirije mugabo ibyo byose biri mu bintu bibaho hari bituma byinshi abantu barondera gukoresha bino bwo bubasha bubi umuntu ashaka kugira urudandazwa uzokumva yuko yibwira ati kugira ngo nunguke reka ngende niture ba bantu bakoresha bino bwo bubasha no kuvuga bapfumu baraza kumpa akantu nza gushira mu butike yanje cyangwa mu mangazini yanje kugira ngo abakiriya baze kuba benshi nubwo bubasha abantu bagerageza kurondera iyo batanguye kubirondera duca tuvuga yuko cyangwa abantu bavuga yuko agiyemwe iby'uburozi cyangwa gukoresha ububasha bubi bw'umwijima
kwari gihe abakirisi bavuga ko pastori kanaka yababwiye yuko barozwe ni kuvuga yuko namwe mwizera ko ubwo burozi buba
nanje mbaze ikibazo mu kwishura mvuga nti mbega bibiliya dukoresha yoba ivuga iki kujanye n'abarozi n'abanyamareba muri bibiliya haranditse abanyamareba haranditswemo abarozi ivyo turabibona mu gitabo cyo kuvayo igihe abisirayeli bari ko bava mu gihugu cya Egiputa amareba namangetengete byo twakwita uburozi ngahi wacu byarakoze cyane turabibona no mu isezerano rishasha hari umuntu witwa Filipo umunyamareba ngo yaragura kandi agahesha inyungu nyinshi abiwabo kubw'ibyo rero je nk'umupastori nkoresha igitabo cera ceranda cha bibiliya ndemera ko uburozi bubaho nagomba mvuge yuko muri bihe turimwo abakozi b'Imana mu madini n'amashengero atandukanye burya ubiravye neza usanga igikorwa dukora caratse inguvu abapfumu n'abaruzi uyu munsi rero birabandanya kuvugwa hanyuma bakavyagirizanya ngacavuga nti ubu bavyagirizanya kubera impamvu zitandukanye no vuga impamvu zivuye ku nyungu amatongo rwanko kwihorahorana ugasanga umuntu baramudodobereje baravuze bati wewe urumurozi kandi atariwe
ubwo burozi bwitwa yuko ari uburozi by'ukuri mwebwe mumenya gute mutandukanya gute yuko umuntu ko yarozwe nuko ari amabi bariko baramwagiriza avuye ku zindi inyungu z'uwo muntu
mu by'ukuri nta bimenyetso novuga bihari bivuga ngo uyu muntu yararozwe ko ari ubushakashatsi butakozwe nitwovuga ngo ntibibaho nibaza ahubwo ko karakaryo keza mbere ko habaho abashakashatsi ngaha mu gihugu cyacu batangura kwiga neza kugira ngo batange umuco kuri ibyo bintu bitagaragara numva byose bikagenda neza
Pierre Claver angira afite icyo bivuga ko umuhinga yanonose iby'inyifato
yavuze yuko muri bibiliya harimo ijambo umurozi n'abanyamareba mugo nagomba abari kwatwumviriza bamenye yuko ubwa mbere uburozi si ibyo bintu byanditswe ijambo ryonyine rishobora kuvamwo uburozi baracana umugani mu kiri bati sakiri mikibi ngo yatanze uburozi gupfa nukuvuga ngo iyo ijambo rivuzwe hanyuma abantu bakaryakira mbega abantu baryakiriye gute mu gifaransa bavuga ngo stimulus hanyuma reaction mbega umuntu aza kwakira gute ijambo rivuzwe uvuga ati naka ntiyavuze yaroze nukuvuga ngo ijambo umuntu uko arivuze naho rishikira rirashaka kuzana ingaruka mbi y'uburozi mu isanzwe aho ryavugiwe ugasanga mbere abantu baricanye baramaranye bivuye ku byiyumviro byarikiye kuri rya jambo ryavugwa
ijambo mushatse kuvuga yuko nk'ubu bavuze bati naka n'umurozi
cyangwa
uburozi burabaho
yego
nakubwiye
nti cyane cyane ikintu umuntu yemera cyangwa kigomba kuba ukuri
ibi yari ko aravuga n'ibintu ngira ngo byumvikana gose kuko mu kirundi ijambo ngo umurozi yahavuye rifata n'izindi nsiguro iyo ubonye umuntu ariko agira inyifato itabereye dufate nk'umwigisha ajejwe kurira abana ukumva uwo mwigisha ngo yasambanije uwo mwana muto yigisha mu mashuri mato mato kandi biraba ugiye kuvyumvira neza ngira ngo nk'ababize byerekeye inyifato z'abantu urahavye inkwirikizi biba kuri uwo mwana iyo ashurashujwe n'umurezi wiwe birashobora kumwikira umutima bigatuma nejo ataco muri we nyene yiyanka atanica ashobora gushikako akaguma kura ku mubiri mugabo mu byerekeye muri we yarataye n'uyo muntu w'umwigisha arashobora kugereranywa n'umurozi
kuko n'ubundi muri kazoza uwo mwana ni kuvuga mu kibano bashaka kuzovuga ngo yararozwe bivanye n'ukuntu
ukuntu yigenza kubera yagiye arahinduka kubera ibyo yabaye mwakiri umwana
aba yarakomeretse ku mutima ugasanga akiyagira inyifato itangaza abantu hari umuntu bishika gaca yirekura agaca yihakunu ya rumutwa kanyozoga nyinshi kabona ntabagira umutwe kabona cyanke akiya nka kihebura gacika ikintu menga yacita kazeze ubwenge bukagenda kubera ikintu cyamubaye ko cyamuhahamuye abantu bakazorondera ico byavuye ko bakakibura bakavuga ko yarozwe ariko urya muntu yabimugiriye abantu babimenye bamugereranya n'umurozi hari gihe rera abantu bashobora guhusha ariko nk'umuntu muri abatwita bakoze b'Imana yavyiteguriye neza n'igihe ariko arasenga arashobora gushishoza akamenya ati uyu muntu wo mufasha aha mubona bijya bitaro byo kwa Roja tubakunda mvuga ngo n'ivyo kwa Roja ngende babwire ko bijya bitaro mu by'ukuri byatangujwe ni Ekleziya Katolika kuko byatanguye abafurera kugira ngo Ekleziya ifashe muri ivyo byo kugwanya ivyo bantu bita ngo n'uburozi cyangwa ngo barozwe kugira ngo batandukanye ivyerekeye ubuzima bw'umutima cyangwa umuntu ashaka kugwara ayo mashetani n'abandi bibwira ngo bagwaye mashetani mugabo bagwaye izindi ngwara zishobora kuvugwa
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ndumva yari nzira imwe yo kushobora kuwigwanya muvuga muti akwiye kujaho ibigo kuko icyo kigo kivura indwara zo mu mutwe SNPK ni kigo kimwe nibigwiriye ngaha mu Burundi mwemereye muvuga muti byo bavyiza navyo bigwijijwe mu ntumbero yo kugwanya abo bicura ko ari birozi kandi ari ingorane bagize zijanye ni nyifato nibikomere bagize mu mubiri mu buzima nako
birakwiye kugwizwa kandi ico cyumvikira amaze kuvugwa kuko nko mu Burundi mbere ni ikintu kibonekeza birateye n'isoni kandi abivuze gutyo sindengeje urugero kuko nababijejwe barabizi kubona leta itagira ibitaro byayo bivura abagwayi bo mu mutwe ababitwa ngo bagwaye indwara zo mu mutwe hajya kiba ari ikintu kinini kivuze hari ibitaro bishasha byatanguye ingozi ntihenze sinza babitanguje bari bari kumenga n'abafurera nyene ariko mu bisanzwe mu bihugu byose leta nishobora kubaka ibitaro ngo yibagire abagwaye indwara zo mu mutwe no kuvuga ko babibagiye igice kinini cy'abantu bashaka kugira ingorane mu gihugu ivyo mu bisanzwe biriho mu mategeko cyanke mu byo leta yabwiza gukora ko no mu bindi bihugu nuko bimeze
mbiga pasteur ntabwo mwebwe nyene mwa mufise mu ruhara naho muri mu bantu bagwanya ivyo byo kwagirizanya uburozi mu banyagihugu mbiga mu gihe umu pastori abwiye abakirisu ati we wararozwe kandi akaba yarasanzwe fiso yikeka kabara sanza fiso ngorane ubwo ntabarika arongereza ingorane mu kibano nyene zo kwimvira uburozi
murakoze kumpa ijambo nagomba mbanze nkusore gatonyi kuri akamahereje ko twaba twavuze ko twizera ntitwizera turemera
yego
twemera ko bibaho muri bibiliya hari umuntu witwa Sauli padiri aramoze cyane kuko arasoma Sauli yaragiye kuraguza ico turacemerana ko cyumvikana rero yuko kuvuga ngo uburozi ntibibaho nibaza yuko umuntu yoba agiye mu bintu by'ibishobisho
mbega ngira ariko uburozi ngiyabwo bari ikintu umuntu ajya canke nk'ibyo ko ari giye bavuga ngo umuntu ari byatambutse canke
babushe uburozi jewe nibaza ko umice myinshi gusa ntibwizo ntiburigwa neza ngahe wacu ngo babushire mu byo no kwita ama classification hanyuma nagoma mvuge ko ngira ico mvuze kuri kica leta padiri yavuze ati harakwiye kugushirwaho leta ikibuka kubaka ibitaro by'abantu bagaye mu mutwe nibaza ko leta yagize icikora kuko hariho igisata kijejwe ibintu bya psychology nagomba rutri muri kino kiganiro ntihagire abahava twumva nabi yuko waje kuvuga yuko leta atajikirakora
bavuze ko ari ibigo atari ko leta itari kiravyumvira ku mugambo mu buryo bw'ukugwiza ibigo bishika mu ntara kubera abanyagihugu basanze afite ingorane zo gushika muri ico kigo gisanzwe kiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura gusa
ego hanyuma rero natangwa imvuga nti je nashimye ikibazo mwabajije mwavuze muti mbega none uburuzi bubaho twemeje ngo ntibubaho kandi hariho henshi tubona turisoma hari nabavyizera benshi burya naho abantu batabivuga barabigenda ugiye kurahaba abantu benshi badushingira intahe batubwira yuko basenga mugabo bafite n'agaheko ko babibamwo biragoye bisaba ubuhinga buhanitse bisaba ko haba inyigisho nyinshi kandi ko iki gikorwa citabwaho n'abantu bose na cyane cyane nagomba mvuge yuko kudodobereza umuntu kurenganya umuntu kwica umuntu umwagiriza uburozi cyane ndavuga nti nicaha gikomeye kandi na leta yadufasha ibyo bintu kabihagurukira cyane
ego uyu Pierre Claver yanonose bijanye n'inyifato numvise umwe ngo nimba natawe huye mungu wabuze yuko nao bagenda nuduheko nibyo bagenda biboheyeko ari kugira ngo bihinyishu ibibazo baba fise mu mutwe mungu niko nabitahuye
afete
kugendana kuvuga nti mwemera ko ibyo birozi baho muvuga muti ni ngwara nzo mu mutwe
urumva kugendana igiheko nukurondera novuga akantu kagukingira kagukingira kuko ufise igihengeri kiri mu kwiyumvira kwawe ko ntuba wikwije hama rero iyo umuntu afise misanzwe ubuntu butuzuye neza yamagerageza kurondera akantu ashira mu mbavu kamukingira kubera mu mutwe arumva yuko afise ikintu kitagenda neza hanyuma kubera inabi yamiva hanze reka ndondera akantu ushira ko kugira ngo nikingire ya nabi iva kuri mugenzanje cyangwa iva kuri wa mwasi wanje afise cyangwa iva kuri wa muntu dufise icyo dupfa ugasanga ni bya bindi rero umuntu acyatangwa kuvuga uburozi je ngarutse kuri bibazo ryari karavuga ifoko tutahura ibintu tukagiraza kubitahura cyo kimwe uburozi bwavuzwe kuva kera cyane ku basokuru baravuga ngo uburozi bwo nukura mbega inkomo ku iyo jambo ryavuye hehe uburozi bisanzwe ni ikintu kiza kivuye hanze kiza mu biri w'umuntu kandi kije kugira nabi nababwiye yuko ijambo ryonyene rishobora gusumba ubwo burozi icyo kintu umuntu kivuye hari kije nk'umuyaga cye kije novuga nk'ikintu cy'igitero bwo kivuye hanze kiza kugira nabi umuntu
bisigura ko ibyo bintu bahana byo kurogana nyene bavuga bati naka yararozwe ubwo buryo bavuga ko umuntu yarozwe uretse mu buryo bw'amajambo ni kuvuga mwe ntavyo mwemera
icyake mu kanwa cica ndemera yuko ari urozi mugabo ikintu kiza giva inyuma kitake mu kanwa ndacho nemera
namwe muvyumva kumwe ga pasta
ufashe ikintu kakibaza umupsikologe aza kubwira insiguro ya psikoloji ubajije umu economist aza kubwira insiguro ya economy ubaje mu pasta aza gusigurira ibintu bya pastor ariko ariko atanga insiguro yiwe nk'umupsikologe ukuri ko ibintu uburozi burabaho uvuze uti malaria ntibaho ubugomba gahonya abantu reka ahubwo ko bibaho abantu bagapfa tukabibona twiga ingene tubigwanya jewe na mpagaze
ibi iye bari kubaragirizanya uburozi n'abantu bakarengera ko bakabica ega bo raba neza ngira ngo araza kudufasha ubavyi nonosoye raba ingorane ziri mu gihugu aho umuntu atazi icazogejo raba abantu atazi kweje azo bari muzima mu gihe abantu baguma bapfa cyangwa akabona ibintu nibiri ko bigenda neza cyangwa akabona nimba ari masangane cyangwa ugasanga izo ngwara raba inzara kandi kare tuko turaganira usanga ari ahantu hari ivyo bintu bizaduka by'inzara ugasanga niho bari kubaragirizanya uburozi bafise ibibazo bikomeye by'ubuzima byingene bafungura mu nyuma ingwara zije ntibaruhe ingere bavuza abana malaria babahaye umuti bawusangira ari batatu bane batanu kandi muri iyi minsi heze malaria arisha abantu benshi ivyo oyo bikoranye byose bavuga ati mbega yamabi yavuye kurinde musomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi babonye bisevuzi bigira bitembagaza ubwato bavuze bati tubwiza kurondera umuntu yacumuye kandi aho hoho baramuguye ko wenyene arate bari yagiriza arabivuga ati jewe mpunza imana kandi ivyo byari ivyo kuri mugabo nukusanga tumeze baca barondera bati mbega ibi byose ni inde ntibavyumvira n'ubwenge ngo bamenye igituma ariko baramurondera bari mu ngorane barakeneye kuronka umuntu yagirizwa ivyo bintu bagakiro baja kuri abo barozi bati kandi nakumenga n'umurozi bagaca bamuja ko bamwishe bakibaza ngo ingorane zaza guhera ukamenga bimaze ishavu kumbe bongereje ingorane
ati umagira muvuge pastor
yego hatunongera ko chamiri shosho nagomba gushima kuri insiguro numvise padiri aje gutanga ko tuvyumva kumwe bakunda kudodobereza abantu bashaje na cyane cyane abatamakazi bakamurengera ko bakica ngo bamufatanye uburozi cyo nagomba rero umvuge twebwe nk'abantu abamenyesha mana turafite igikorwa gikomeye cyo kuremesha imitima twumvise ko benshi babikora mu gihe bazazaniwe yashikwe n'ibibazo akabura yakura n'yashira acavuga ati uko bakose ibintu byavuye kuri naka agaca rero ahimiriza abamwemera bati naka n'umurozi je wanje angiriye ibi wewe nawe ejo nutaza ngo tumwitange akirikare nawe azoguhitana abantu bacha batwagwa n'ubwo bwoba numva rero mu byo twokora kugira ngo bihagarare twebwe nk'abamisha mana twokwamiza ko duhimiza abantu kutemera ibintazi ikindi naco numva kandi twokorana n'igihugu cyane kuko iyo abantu barenge ubutungane burakwiye ko umuntu atihanira nimba uyu muntu azi ko naka ari umurozi naza n'ivyemezo hanyuma aje muri ashikire abashijejwe ubutungane bamutunganirize niyaza n'ivyemezo ariko ari kibazo kihari acavuga ati ko atavyemezo mfise reka ubwo njaniranye iki kintu cyo kujaniranya munyigisho zacu za minsi yose nico kwiyamiriza
mukurangiza nibutse abari ko baratwumviriza ko bumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga kubijanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero n'amadini mu kugwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu ishimire rero abatumire twari kumwe mu kiganiro Patiri Fupi Felix Murongo e Paroisse Cathedrale Regina Mundi ndabakengurukiye.
Naje ndabashimiye kumwadutumiye.
Namwebwe Pasteur Setinkeshimana Murongo isengero International de la Pentecôte namwebwe ndabakengurukiye.
Yego natwe turabakengurukiye murakoze cyane.
Nkengurukire kandi namwebwe Pierre Clavenger Jimana musanzwe muri umuhinga nonoso ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu mukamunarongoye igisata gikurikirana abagendana ingwara zo mu mutwe mu kigo SNPK cyo mu Kamenge namwebwe ndabakengurukiye.
Ndakengurukiye naje cyane narakoze kuntumira.
Diane Ndonse na indemesheje kino kiganiro ndashimiye namwebwe mwese mwari muduteza biri ku ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse nawe tugushimire naje Diane nahazwe hamwe na ingenieur Linas turi kumwe na ingenieur Mukankusi duce tubipfuriza kuranirwa mu banki no mu vyanyu mugire kandi umwaka mwiza.